Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Kuri mikoro muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ndabaramukije mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Wari kugira uronga amafaranga yo kujya y'abana uratsigira n'ibirenge bigashuwa uhageze nka saa cyenda utararonga isomera abana ukahangayika kora ukabura amahoro.
Uwo ni Madame Francine Ndinzemenshi uba muri zone ya Kamenge mu majyaruguru y'umujyi wa Bujumbura mu Burundi, ucuruza imbuto kugira ngo abone uko atunga umuryango we ugizwe n'abantu barindwi. Aravuga uko ahangayikishwa no kubona icyo agaburira abana. Umugabo we hamaze imyaka itatu yaragiye gushaka akazi mu mahanga, akaba atarakabona, ariko kandi ntanagarukiye mu rugo. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zibanda ku munsi w'abana n'abategarugori, turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine, waramutse neza.
Mwaramutse Eugenie, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika muherere hose. Ishyirahamwe mpuzamakungoni ritangaza ko abantu bashika ku miliyoni 17 bari mu bihugu 9 bugarijwe n'inzara. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ahamagarira makungu gufasha ibihugu bibangamiwe cyane kurusha ibindi biri mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Ibyo Guterres yabitangaje nyuma y'urugendo yaramaze mu iminsi yaherahereje mu gihugu cya Kenya kuri uyu wa gatatu. Avuga ko atakikozwe ibintu bishobora kunyuka. Somalia irikica mu kiza cya kabiri cy'inzara mu myaka itarenze itandatu. Uturere tumwe twa Sudani y'Ubumanuko twugarijwe n'inzara. Naye muri Kenya, leta iramaze gutangaza ko igihugu cyugarijwe n'uruzuba. Ahandi havugwa inzara ni mu gihugu cya Ethiopia, aho abantu bashika ku miliyoni 10 bugarijwe n'icyo kiza. Muri urwo rugendo, umunyamabanga mukuru wa ONU yaganiriye kandi na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ku bijyanye n'ibibazo bya politiki biri muri Sudani y'Ubumanuko. Bakaba barabiye hamwe uburyo hoshyirwaho ibiganiro bihuza bose. Guterres yatangaje ko bagiye kugerageza uburyo bwompi bahagarika intureka zibangamiye abanyagihugu ba Sudani y'Ubumanuko. Kuri wa kabiri, leta ya Afurika y'Epfo yarakuye Burundi ikete yari yashikirije ishyirahamwe mpuzamakungu rimenyesha ko igiye gusokora muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha ikorerirahe mu Buholande. Yamara ukutumvikana kuri icyo kibazo kurabandanya, ni mu gihe inama nshingamateka iza yatanguye guharira kuri icyo kibazo kuva kuri uyu wa gatatu. Zack Yacob yahoze ari umucamanza muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, avuga ko atakintu gihambaye cyo mutuma himbaza iyo ngingo yo gusokora ikete ryo kuva muri iyo sentare mpuzamakungu. Ibyo byabaye nyuma yaho mu kwezi guheze sentare nkuru muri Afurika y'Epfo yafashe ingingo yuko iyo kete ryari ryarungitswe n'ibiro by'umukuru w'igihugu muri ONU ritubahirije ibwirizwa shingiro, kandi ku icyo kibazo gikwiye kubanza guca mu nama nshingamateka. Naho Yacob ari umwe mu bacamanza bakukurutse bashize igikumu ku ikete risaba ko Afurika y'Epfo itova muri iyo sentare. Umugambwe yaenze uri ku butegetsi ni ufise igitigiri kinini cy'abashingamateka, ukaba kandi ushikiye cyane ingingo yo kuva muri iyo sentare mpuzamakungu. Abajejwe gutengana hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barabandanya mu buryo bwihuta amatohoza ku bijyanye n'ibirego by'uko Uburusiya bushobora kuba bwarivanze mu matora ya Amerika. Ni mu ntumbero kandi yo gutohoza ibirego vya President Donald Trump yagize Barack Obama ko yafasha amajwi mu nyubakwa yateguriyemwo amatora, Trump Tower. Muri iyi minsi abakenguza amateka cyo kimwe n'abajejwe iperereza baragendeye ikigo kijejwe amatohoza kugira basuzume amakuru avuga ko Uburusiya bwateye amamashini ya ordinateur kugira bufashe President Trump gutsinda amatora. Abajejwe amatohoza bakaba bamaze gutangaza ko President Vladimir Putin w'Uburusiya yatanze itegeko ryo kwinjira mu mashini yakoreshwa n'uwarajejwe imiyamamazo ya Hillary Clinton yahiganwa na President Trump. Mu kurindira ko ayo matohoza ashyirwa habona, abajejwe iperereza mu nama nkenguzamateka bagizwe ahanini n'abarepublikani basavye James Comey ajejwe ibiro vy'iperereza kuri uyu wa gatatu ko yoba amakuru ku bijyanye n'ibirego vy'uko Uburusiya bwivanze mu matora. Abo bashinga amateka basabye kandi ko bakeneye amakuru ku bijyanye n'ibirego bya President Trump kumajwi yoba yatumwe na Barack Obama. Bivugwa kandi ko Comey yasabye ubushikiranganji ujeje ubutungane kubeshuza ibirego vya President Trump yamara ko butabikoze. Userukira leta z'umwe za Amerika mwishiramwe mpuzamakungu ni Nikki Haley yatangaje ko Amerika isaba Korea ya ruguru kwerekana ubushake imbere yuko hatangura ibiganiro byo gutezura icuka kibikiri mu karere ka Korea. Inyuma yaho abanywanyi bakanama kumutekano muri ONU babonaniye mu mwiherero, Haley yatangaje ko umuyobozi wa Korea ya ruguru Kim Jong-un atari umwizigirwa kandi ko abagize inama y'umutekano ya ONU batariko barafata ingingo kubijyanye no gusuzuma Korea ya ruguru. Abanywanyi bagize akanama k'umutekano muri ONU bahuye mu ntumbero yo kuvugana ku bitero bya misile balistike biheruka gukogwa na Korea ya ruguru. Ibyo bikaba byatumye Ubushinwa busaba Korea ya ruguru, Korea y'Amajyepfo hamwe na Leta z'Ubumwe za Amerika gufata ingingo kugira ntihabe gutana mu mitwe. Hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika muri Leta ya Minneapolis, resentare y'igihugu yaciriye umunyororo w'umwaka umwe umugabo yagirwa n'icyaha kuba yarashatse gutera ikigo cy'abayoboke b'idini rya Islam. Daniel George Fisher yaremanze ko yarungitse ikete muri icyo kigo yo kugabisha ko azokora igitero akagirira nabi abimukira bose basanzwe bagikoreramwo. Fisher afise imyaka 57 yabwiye abajejwe amatohoza ko yabitumwe n'ishavu ryaturutse ku gitero cyabaye itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda mu 2011 i New York hano muri Amerika. Akavuga kandi ko yashaka gukagarika ibikorwa byo kubaka umusigiti.
Urakoze Rosine. Nchuti rero hayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyatuvoa.com. Turi no kuri Facebook ijambo ni Radio Yacu. Itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu mu munsi ngaruka mwaka w'abari n'abategarugori. U Rwanda n'u Burundi byifatanije n'ibindi bihugu kwizihiza uwo munsi. Tunyarukire mu Burundi mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana atunyuriremo uko uwo munsi warayibujijwe mu rwego rw'igihugu.
Ku kibuga cy'umupira w'amaguru bitiriye urumuri kiri hitwa mu Budagi mu gisagara ca Ruigi niyo habereye ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu hari umukenyezi. Mu mvura y'urudaca abakenyezi n'abagabo baje kubashigikira basa naho batayumva kuko atabavuye mu kibuga ngo aje kugama canke ataye. Janvier Ndirahisha aserukira ihuriro ry'igihugu ry'abakenyezi akaba kandi ari n'umushikiranganje w'amashuri mato mato ayisumbuye n'ay'imyuga yagize ico asaba abakenyezi afatiye ku civugo cuno mwaka.
Disabye abakenyezi n'abigeme bose ngo bahaguruke baharanira gateka kabo bahiganirwe hamwe n'abandi mu bibanza bifata ingingo. Rimirije abagabo gushigikira abakenyezi n'abigeme mu iterambere kuko uko umukenyezi azotera imbere niko ingo zizotera imbere nazo zigateza imbere igihugu. Kubera icivugo cy'uyu mwaka ari gukingira ibidukikije inzira ishikana ku gutuza inzara no kwiterambere ry'umukenyezi, ihuriro rero ry'abakenyezi ryiyemeje kandi gukora ibikorwa bitandukanye byo gukingira ibidukikije, kurwanya inkukura mu gutera ibiti no mu guca imikobeko iteye ko ibyatsi, mu kurinda amashamba cimeza, mu kurinda imiriro ya nyakanga, mu gukingira inzuzi n'ibindi. Ibyo bizodufasha kugwanya inzara no kuzoraga abadukomoka ko isi nziza yimbuka.
Martino ni vy'abandi umushikiranganje w'agateka ka muntu gushigikirana no kunganisha ibitsina yavuze intambwe umurundi kazageze ko mukwerekana ko ashoboye.
Abakenyezi baraserukiwe ku bice n'imiburiburi birenga 30% mu nama mpanuza jambo y'amakomini muri leta mu nama nshingamateka na ngingo z'amateka. Urugamba rwo kugwanya amabi afatiye ku gitsina na cyane cyane amabi yo gushurashunza abakenyezi n'abigeme ruramaze gutera intambwe ishimishije igatuma abakenyezi barangura imirimo bajenjwe atanguke bamuzwa. Ikigega cyo gufasha abakenyezi kuronga ingurane cyarashinzwe mu ntumbero yo korohereza kuronga ingurane batarinze gusabwa ingwati isanzwe idafiswe n'abakenyezi benshi. Abakenyezi barijukiye gukorera mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere bigatuma byoroha kubigisha ubuhinga bushasha no kubahiriza no kubakarihiriza ubwenge. Ubu bageze ku rwego rwo kwijukira imyuga yahora yihanjwe n'abagabo.
umutambukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza niwe yavuze ijambo nyamukuru ry'umunsi muzamakungu hari umukenyezi aho yashimikiye kongorana umukenyezi agira mu gihe ateye inzara
mwarabonye ibihe biherutse yuko umwimbu utagenze neza kandi umwimbu utagenze neza haba inzara habaye inzara ukogwa ko cyane n'umukenyezi nk'umubyeyi kandi murazi ko ari twebwe turi benshi mu gihugu nina twebwe turi mu burimyi cyane gusumba abagabo bisigura ngo iyi bihe bitagenze neza mu gihugu umukenyezi arakogwa ko cyane uneza yacu nk'abantu turi mu burimyi nk'abantu turi benshi mu gihugu ni twebwe bo kwitwararika ibidukikije rero kubwe iki cyivugo nagira ndabasabe nk'abakenyezi tuze tubyitwararike gushikaho mu mwakuza nk'ubu tuzokwirimbura tukaraba aho twagejeje ikivi mu bijyanye no kubungabunga isi yacu biraturaba
Suzanne Ngoma Ndonge aserukiye afiniwapu mu Burundi mu ijambo giba yasabye leta y'u Burundi kwihutisha itegeko rigenga gutorana kugira ngo barenganure abigeme n'abakenyezi bashobore gutorana ku rugero rumwe n'abagabo bamwe mu bakenyezi birimizi bavuganye n'iji ya Amerika bavuga ko uyu munsi muzamakungu atacu babwiye kuko bawita uwabize abakenyezi bize nabo bavuga ko barakanya ko kwirimbura kugira ngo bakomeze urugamba rwo guharanira agateka kabo ubwo rubanza rwitabwe n'abategetsi banyuranye barimo abashikiranganji abaserukira ibihugu vyabo hari mu Faransa n'Ubushinwa abaserukiye amashirahamwe muzamakungu nka FINIWAP ONISIDA OYM na ActionAid Ruigi Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Turacyari mu Burundi uyu munsi wahariwe habari n'abategarugori ku isi ugeze mu Burundi imiryango yugarijwe n'ubukene. Ni ingo zirimo abagabo bafatanya n'abagore babo ntizorohewe mu mibereho yabo ya buri munsi. Cyakora ari abagore babeshejeho imiryango batari kumwe n'abagabo. Mugenzi wacu Eroje Birika neza yaganiriye n'umwe muri abo.
Aha ni ku ibarabara rya kabiri muri karitsiye y'igituro zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura. Ni igihe cy'isaha imwe n'igice z'agatondo. Umukenyezi Francine Ndinze Menshi ariko yoza ibyombo yongera anaririmba. Umunsi w'uwo mupfasoni w'imyaka 30 afise abana bane b'imyaka iri hagati ya 14 akaba areze n'umwana wa mukuru we w'imyaka 16 utangura hakiri kare cyane. Avyuka umuseke igihe cy'isaha 11 z'agatondo. Nk'igihe twashika ku muhaniwe twasanze yamaze kurungika ku ishuri babiri muri abo bana. Yari yamaze kandi no kubategurira icyayi n'utwo bagenda bafunguye. Ariko rero umunsi wa Ndinze Menshi uracyari muremure. Ahejeje gutegura ivyo mu rugo acaja kurangura ivyamwa mu isoko iri muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura nyene imbere yo kuja kubicuruza hagati mu gisagara. Urwo rudandazwa yemeza ko ari narwo rumubeshejeho.
Je mbonye ko ndonsira so y'abana nkaronge inzu amahera y'inzu y'abandi ca nshimira Imana kuno mayeho mboranye nca kwa sene kurangura mvuye kurangura ngacanza kudandaza muri vile ngacanshira ku kibanza ngazandadandaza ngacanvandereza ngacanereka ku kibanza abakiriya bambare ndabazana amafaranga bashira bakabahereza nibindi nibindi nibirato nakazije muranore ivyo mbonye gusa ivyo kunziza nkiraso y'abana n'ivyo mbora ndandaza kubera ndabo buzima bw'abana banje ko bwo babuneza bige neza
ubona wunguka amafaranga ari kumose
ivyo bivana n'isoko kandi bivana n'abakiriya kundi bo babaje ivyo ronse vyose na urunga bibiri cyangwa bitatu urashimira imana
iyo urungutse amafaranga menshi wunguka nga
menshi bitanu cyangwa bitandatu yaregiye nubu itariki inzu yorigera narayaronga canda mubara mwene nzu njingire gatoye nkaza ndaterera ahantu ari igihumbi igihumbi na tanu nkaterera ahantu yamaze gushinga canda muhamagaza nkamuhereza
abana b'uwo mukenyezi bamufata nk'umugore mugabo kubera atacu bamuburana aka ni kamwe mu duhungu twiwe
yavuga nkuko yoba ari umugabo mu rugo kwera ni nyina turondererasiyo akatugura n'impuzu n'ibirato akari haninzu namashure kandi nta kimwe tumuburana niteka kuba imana yaturemeye umumama azikurondera
abigeme bo mu kibano nabo babona Francine ndinze menshi nk'icitegererezo
novuga ko Francine ari umugore w'akarorero kuko urabye ubuzima mu gisagara ukuntu bugoye wewe arahangayika akadandaza kugira ngo ashobore gusumira abana akongera akabigisha akabarihira inzu aratanga akarorokeza kubigeme umurabiye ko urabona yuko udashobora kuja gukora ubumaraya ahubwo ugakoresha ingufu iyo turonse abadufata mu mugongo abakenyezi natwebwe turashoboye
ibyo twari tumenyereye mu Kamenge abagore beshi bishinga ubumaraya muga wewe arazungurukana igiseke cy'ibyamwa akaronderera abana nta mwana wiwe yambara ibintu bicafuye nta mwana wiwe asega ararondera ubuzima bw'abana biwe no mwijoro ajyama keshi 23h ariko aramesurira impozo z'abana biwe kuko bakiri bato badashobora kumesa
nubwo ashirimagizwa uwo mukenyezi ntivyama bimworohera kuko ashika naha rya gatahe kiwe kose k'ibihumbi ijana
kwere kugira uronga amafaranga yo kujya y'abana uratigira nibirenge bigashuwa bageze nka saa 9 utararonga ishyo somera abana kanga ikakora ukabura amahoro kubara ubuzi abana ejo mukujya ku ishuri bazogenda bari bike ugatubwenga ukabura n'ivyo ariko imana ubwanyu mweka ukabona imana irakuronga iki yabakiriya kuri baragushora ucuronganira siyo kujya arigiye n'umutayi wo ruhera ugahera pe gahera ariko kubwira imana urucu ubona imana kakorivyayo ukabona uraronsa amafaranga yawe utari wizeye ugacuri ikibanza cy'abandi ugacuri yanizo
muri zone Kamenge aho Francine ndinze menshi aba hari abandi bakenyezi batari bake babayeho mu buzima butoroshe abasaba kudacika intege no gukoresha ingufu zabo kugira ngo bibesheho
wironderera ni vyiza cyane unoza uratega amaboko y'abantu ngo nibo baguhereza bajya mu kimaraya bijya witaho ibintu by'abagabo aho za wiruka ngo ninagenda kwa kana akazumfasha uzo gufasha n'Imana yo mu ijuru uvuga gusa umwana w'umuntu yo gufasha uno munsi ejo akaruha ivyo aje kukurondera kwa kabirondera ejo akaro cyambere cyo gukora no gushira imana imbere kizera ku wavuronga ihaje ubu byose imana ibiku igufitiye n'impamvu
umufaso ni Francine ndinze mesha saba leta gukora kwishoboye kose ikaronze ifashanya abakenyezi batagira amikoro kugira ngo biteze imbere banateze imbere imiryango yabo umwe wese mu gisata ashobora gukoreramwo eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
uruhagarara
Rahumiwe Mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwimbere
Ukwikekana
Ehe mwishwanje tugasamara baradufye tatwese
Banirumveko
Unje kwiswa mu bitanda Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana Ishwi da
Abuba ukaguhagararira neza
Twaze biraturaba Tureke ibintu byangare tubone Jongira nisinye
abandi bahise mu rukundo
Sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyuko uri umusereko nanje nkabo murengero mafu
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
Umviriza biyage nabandi
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Raporo y'ikigo mpuzamahanga gishinzwe gukurikirana no kurwanya ibiyobyabwenge gikorera Geneve mu Busuwisi igaragaza ko umubare w'abagore bahitanwa n'ibiyobyabwenge wiyongereye ku isi muri rusange mu gihe abagore bake aribo bavurwa kubera ibyo biyobyabwenge ugereranije n'abagabo abagore ni nabo babihanirwa bikomeye Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika huri Geneve mu Swisi Lisa Schlein murayigezwaho na mugenzi wacu Oriane Tangishaka.
Icegeranyo gishasha cyerekana ko igitigiri cy'abakenyezi batari bake ku isi bagenda bahitanwa no gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa imiti myinshi kandi ko ari bo bake ugereranyije n'abagabo mu bijanye no kuvugwa. Aba bakenyezi kandi ni nabo bahanwa cyane kurusha iyo bakoresheje ibyo biyobyabwenge. Icyo cegeranyo gisanga kandi ko amareta menshi atitaho icyo kibazo cy'abakenyezi batari bake bakoresha ibiyobyabwenge. Ishyiramo mpuzamakungu rigwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge rikaba ari naryo ryitaho amasezerano atandukanye yapfunditswe n'ibihugu biciye mu ishyirahamwe ONU rivuga ko abakenyezi batitabwaho bikwiye iyo hageze gutegura amategeko yihweza cyane cyane ibibazo bifatiye ku bitsina. Warner Sip, umukuru w'iryo shyirahamwe mpuzamakungu INCB mu mfunyapfunyo, abwirijwe rya Amerika ko umuntu umwe kuri batatu bakoresha ibiyobyabwenge ku isi ari umukenyezi, ati yamara umwe kuri batanu niwe wenyine avugwa. Ati bisa nkaho ari gukumira abakenyezi mu gihe ari nabo basanzwe bahanwa cyane mu butungane kurusha abagabo. Sip avuga ati
birazwi neza ko abakenyezi ari bakenshi bandikirwa imiti myinshi ivura ibibazo bijanye n'akabonge kuruta abagabo, cyangwa ugasanga niwe bafatwa cyane ku byaha byerekeye ikoreshwa ry'imiti cyangwa ibiyobyabwenge mu duce tumwe tumwe kurusha abagabo. Ibindi bitigiri navyo byerekana ko hariho ubusumbane mu bitigiri by'abasinzikazwa no kuba bakoresheje imiti y'umurengera.
Icyo cegeranye cyerekana kandi ko abakenyezi bagendana umugera wa sida n'abafisi ibibazo byo mu mutwe akenshi usanga ari bo bakoresha ibiyobyabwenge byinshi. Icyo cegeranyo kigabisha ko gupfunga umukenyezi ku byaha bijanye n'ibiyobyabwenge ko bibangamira ubuzima bwabo n'ubw'imiryango yabo. Sip avuga kandi ko gukoresha imiti myinshi cyangwa ibiyobyabwenge ari ikibazo mu bihugu byateye imbere n'ibihugu bikenye, naho ibitigiri bitomoye bidahari ku bihugu byo muri Afrika no muri Aziya. Avuga ati
nibaza ko muri Afrika ugufatwa nabi kw'abakenyezi kuruta uko biri nko mu bihugu bya Buraya canke Amerika. Umukenyezi afise ikibazo cyo gukoresha imiti canke ibiyobyabwenge by'umurengera ntiyubahuka kubivuga kubera ingaruka byo mugirira mu kibano n'ahandi zobambi cyane muri rusangi.
Icyo cegeranyo gisaba ko hatogwe izindi nyishu mu bijanye no guhana ibyaha bito bito byerekeye gukoresha ibiyobyabwenge ku bakenyezi. Icyo cegeranyo gisaba nyabuna ko hashigwa uburyo mu migambi yo kuvura, kwigisha no gufasha abo bakenyezi mu gusubira mu buzima busanzwe.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubagezeho noneho amakuru ya sport n'imikino mwateguriwe na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo.